Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bari bamaze imyese 15 mu bihano vyo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimwo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana wahoze haramuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako Albert Nasasagare yahora ari umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo c'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura.
Ibiro 8 nugaye imfungo zo gatatu zifise akibaza no gufina ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura ngahanura aho gabahora basaba makonje bakamara igihe bari mu makonje ntabwo ndabaha ikonje ry'inguvu kendo jame uzogaruka ukora none akazi k'umukuru w'igihugu kari gihagarara byerekana ko aritse n'ubundi navyikore bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko c'inguvu ku nguvu kuko naho nova ngo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nawe azoza ameze uko reka mbaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagatsuzi
kubera perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azobakata umushahara
kandi agacahembwa ko yampanuye neza nonehembwe kandi arije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzawukata wa kabiri nce nteranje ry'amahera yose nce nenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nce ndayajana ntiyabuze n'umwenegihugu nk'ubuyugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha
umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyeshamakuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha ado mu rutoki kuri Ezras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu aba bose barahunze igihugu.
None nyine bari kwavuga ku bitaro by'ubundi byose byuzuye mu corona abantu bahonye nibonye mu Burundi kubona iruzuye ujyanse mu kwita ukeneka ntutse mugayitumu ugiyitumu umumenyeshamakuru mpuzamakungu kandi no mu Burundi kwanze igihugu cyawe cyakuretse kigaga kuza ukarya ibyacu kubera amazi ugasa neza hanyuma mu nyuma ngo nuko ngo wamaze kuvimba ngo bice gihugu nigishake gipfe babenyeshamakuru namwe ndabatumye nirwo agatuma abarundi bose baba bazi bisigaranye abenyeshamakuru babiri bonyine basambura igihugu mugaro numvise ngo yikosoye ngo yababwira ati tenda bihebye ubutumwa bwaramushikirije muramubwira uti nisawa uti ko yikosoye narambwira ko Kaburahe yavuze ngo yasigisubira ndabihuta muramubwira muti yavuze ngo wakoze utitubwira bijya mugenzi wawe nababihuye.
Tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yobivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradio y'Abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atanakimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzokwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirama atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo na ko Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBJ urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu cane cane ku nkuru zijanye n'ikiza ca COVID-19. umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi rya Amerika ku imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha vyerekana agashavu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza nayo ku vyerekeye abamenyesha makuru uwo muhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwe amenyekana yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.